ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Undikija.
Leta y'u Burundi nuko ibyo bintu turabona urari kuri kijisho mugabo kuba bivugwa kuko ibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa Rwanda barumvikanira amategeko.
Uyo ni Filipo Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, avuga ko batarabona urwandiko bandikiwe n'u Rwanda rubasaba gushyigikira umutetsi yatanzwe n'u Rwanda mu kibanza cyo mu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, Francophonie. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye imigambi uramatari mushasha w'intara ya Kirundo agiye gushimikira ko turazigera kwa ko mu kanya kari imbere. Leta y'u Burundi ivuga ko mu gihe leta y'u Rwanda yo kwandikira Burundi kugira ngo bushyigikire u Rwanda mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga Igifaransa, coba ari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rwigaye mu migenderanire itari myiza n'u Burundi. Wavyashikirijwe na Filipo Nzobonariba, umuvugizi wa Leta y'u Burundi, mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta catunganijwe mu ntara ya Bururi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Christine Munezero ari mu ntara ya Bururi.
Ubuzima n'ingingo z'umukuru w'igihugu, ubutungane hamwe n'imigenderanire n'amakungu nibyo bisata byatwaye umwanya munini w'ikiganiro cyatunganijwe kuri uyu wa gatanu.
Umukuru w'igihugu amagara yiwe yifashe neza, ariko benshi muramaze kumubona, mwaramwiboneye, yarahinyagaye kuguru kumwe kw'ububavu, ariko samagara mu kinyitsi guhinyagara n'ibintu bisanzwe umuntu wese arahinyagara. Ahagaritse gukina umupira, ntihagaritse ibikorwa, sinzi ubu ariho igituma ari abantu bashinje kubivuga, ariko ni ibintu bisanzwe cyane. Ikindi nacyo Abarundi twe uje turategera n'abandi bantu bose kurongora igihugu, umuntu akoresha ukuguru, akoresha umutwe n'umutima, ibyo bintu bikomeye neza, ibindi byose bica bigenda neza.
Mu gihe amakuru avugwa hano mu Burundi hariho ayerekeye ko igihugu cy'u Rwanda cyandikiye u Burundi kibusaba gushyigikira umukandida w'u Rwanda mu kibanza cy'uwotwara ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga Igifaransa, umuvugizi wa Leta y'u Burundi Filipo Nzobonariba avuga ko iryo kete ritarashika.
Icyo tubamenyesha hoho kubwa Leta y'u Burundi ni uko iryo kete nibyo turabona urari kubita ijisho mugabo kuba bivugwa kuko ntibisanzwe yuko aba Burundi cyangwa u Rwanda barumvikanira amakete. Bwa mbere u Rwanda ni umubanyi w'u Burundi kuva imyaka 100 rero umubanyi mu gihe afise urubanza akabwira mugenzi w'umuzinyamurira ati urantererera umubindi ejo muri iyi minsi nzosohora umwana canyenzo ku rundi rubanza, be n'ibyo ntibisanzwe. Rero
nayo ku bijyanye n'insamirizi, Ijwi rya Amerika hamwe na BBC bimaze ukwezi kurenga byarugariwe imirongo ya FM isamirana mu Burundi. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC rucungera itangwa ry'amakuru avuga ko baciyumvira ingingo yofatwa hagati yo kubandanya ico gihano no gutezurira ayo maradiyo.
Mu rwego rujejwe gukurikiranira hagufi uyu mwuga wo kurangura amakuru rukaba ruriko rwihweza ingingo nziza yofatwa mu ntumbero y'ugushyigikira gushyira imbere ineza ya bose. Abaserukira ayo maradiyo abiri nayo ni kuvuga Radio Ijwi rya Amerika na BBC, nabo nyene tugize iminsi tuvugana ku telefone tukaba twaramenyesheje yuko ingene urwego sense rukora ingingo ikomeye nk'iyo y'ukugara cyangwa kugurura ikinyamakuru ifatirwa mu nama ya bose.
Kuguyo arongoye urwego sense ngo si ngombwa ko intumwa z'ayo maradiyo zishika mu Burundi, akagabisha abitwara uko urwo rwego rudashima.
Hariho nk'iradiyo imwe ibandanya ikoresha umumenyeshamakuru akurikiranwa n'ubutegetsi n'ubutungane, murumva yuko inyifato nk'iyo itazifasha kugira ngo dufate ingingo yohaviza kugabanya cya gihano.
Iyo ngingo yaka imirongo ya FM ya maradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yagiye mu ngiro kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Urwego sense rukaba rwafashe iyo ngingo mu kiringo cy'amezi 6. Amaradiyo isanganiro CCB FM Plus na RFI y'Abafaransa yaragabishijwe. Muri uyu mwanya nyene igisata cy'ibihayanishwa mu kinyamakuru Le Renouveau carahagaritswe. ariko munyuma kirarekurirwa gusubira kandi gukora. Ibururi Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Chrissy. Buramatari mushasha agiye kurongora intara ya Kirundo yashikirijwe amabanga mu migambi avuga ko agiye gushira imbere, harimo gukomeza umugambi wo guhungura impunzi, gukomeza umutekano muri rusange. Akaba azoshimikira cyane cyane ku mugambi umuraje ishinga wo gukomeza umutekano ku mbibe. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru y'Ijwi ry'Amerika, Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Uwaganywe n'umukuru w'igihugu kugira asubirire Melchior Nankwaomba mu kibanza cha Buramatari w'intara ya Kirundo yitwa Alain Tribert Mutabazi ku muhingamo w'uyu wa gatanu, niho Buramatari yahora yabisikanya muri ayo mabanga n'uyo yahora ari umuhanuzi wiwe mu by'ubutunzi. Inyuma y'ibyo bisikanya, Buramatari mushashi yashikirije imigambi myinshi agiye gukorera intara ya Kirundo. Muri nyamukuru ku isonga haza umutekano na cyane cyane ku mupaka.
Iterambere ntishoboka hatariho amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano tuzokomeza kubiharanira no kubitsimbataza, cyane cyane muri ya nyabune bajeje umutekano dufise ngaha. Turabishimiye cyane rwose kuko babarungikana n'ahantu babizeye bivanye n'aho barungitse. Turi ku mupaka, bisaba ubukerebutsi n'ishaka n'inguvu yo kwitanga reka n'ubwitonzi kugira ngo umuntu agume acungera imbibe z'igihugu zigume zimeze neza, ntihagire agakacira.
Buramatari mushasha arishimira ko abari bahunze batari bake bamaze gutahuka. Yamara uwo mutware avuga ko igitigiri gisigaye inyuma atari gito, ati sabo kuguma mu buhungiro.
Wundi mugambi uva ko nabone ukomeye cyane yo ntacha Kirundo dushikije no mabanga kuno munsi tugifise abene gihugu bavuka mu ntacha Kirundo bahungiye mu bihugu bitandukanye duhana imbibe. Hari abahungiye muri Tanzania, hari abahungiye mu Rwanda, abana bageze mu Uganda no muri Kongo. Twifuza yuko kuko abamaze guhunguka ni benshi muri abari bahunze, kandi nabo bahunze barafise imiryango ngaha yasigaye ngaha. Twifuza yuko rero nkuko twabitangujije makomine nka yose akajaho amakomite ajejwe gufasha icyo gikorwa cyo kugitahukana abahunze. Uwo mugambi tugiye kukomeza kuburyo twizeye yuko abahunze bagiye guhunguka.
Mutabazi ati hari impamvu yotuma bahitamo gutahuka.
Nina burya babona ko icyo bahunze cyari bihuha nyene, bari abantu babagumura bijanye n'ibyo bya politiki, kanatsinda baherutse nabo kubyibonera ko n'amatora adahutse gutunganya, twatunganije neza umutekano ntangere, ibyiza bashingira bene igihugu bakitabira abatora muri demokarasi, mu mwidegembyo, umwese atoye kiri ku mutima, atanu umwe aturubitswe. Tuzokwifashisha ayo makomite n'abandi bantu bashobora gushikira abo bantu bahunze badufashe kubahimiza batahuke. Inabujya kandi nk'uko nyine cyo mukuru w'igihugu abidusavye ibintu byabo byabungabunzwe, bazoshika bashikira amazu yabo ahari n'amatongo yabo, eka mbere y'imwe imwe bisanzwe birimwo n'inshuti z'iwabo atacho tuma baguma mu buhungiro.
Melchior Nankwaomba yahora arongoye intara ya Kirundo yagenwe n'umukuru w'igihugu kurongora igisata kijejwe gutunganya ibikorwa bya kaminuza y'u Burundi. Imwe mu migambi yaranguye ashimigwa cyane n'uwamusubiriye nuko yashoboye gutanguza kaminuza y'intara ya Kirundo. Iyo kaminuza yamaze imyaka igera ku 8 yubakwa, ikaba imaze hafa amezi abiri itanguye gutanga inyigisho mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Ubuheruka muri murikira ukuri.
None byagenze gute?
Ni hatari. Nk'ubu nta marshive namwe nasanze kuri Orfelina yerekana iyo navuye n'abavyeyi banje bamarasa bari. Nari nzi ko n'umubikira atwara Orfelina ico gihe ndamusangaho hama ndamubaza ivyo nkene. None nasanze yarapfuye.
Numva bitoroshe kweri.
Ntivyoroshe nyene. Amarshive ntayaha. Abakuze bombwiye ukuri ariko barapfa.
Oya sha mwami ntiwihebure nkuko. Je mbona wonja kuraba kadede. Uribuka ko kuguca ku mazi yavuze iby'ubutobwazi he?
Murika, murikira ukuri.
sindara ntabonye funderi ngo ndarabwira gakuruketse wowe mukamurakoze ko tugize imana bakatwemerera kuharima nca ndababwira eta ho bukera bazinduke baraharima
byavuye bigenda gute
ubure ko tuhejeje kuhatyura hose Ndiye ndabereke inkene dutera mashu.
Yego yakoho agoronome. Twabyemeye ndo mose tugenda ku mategeko yawe.
Na ukuntu yakazanyaga washe. Omega izo boga zirarazeze. Erega muhehe. Sinarinzi kuzi byo kurima bigeze wi.
Fata boga ze yabona. Ngende hagarari hariya hirya, hariya. None rusangi hari kindi cyari kintunze atarukurira.
None ga muhehe. Ko mbono kwiga umugo Ugo mugire mwe byo kurima kujyana.
Warutse. Ah. Ishuti tegeza kuzitera ku murongo. Iho zimerane. Aho saha. Aho si gice cyose ki. Yatuca tuhatera mashu. Hajya hepfo ndaho hajya. Natuca tuhashira irenga renga.
None ndakubaze gamuhe. Ibi byose warubizi. Ha mukiri gutunge mu ikambi ugo muboroga ngurishwe n'inzara.
None bashaka gukora iki? Ko ntagira aho ndima ubabanyahugo badutabaye urantegasubiye kwica
ntugisubira kwiruka ku nkoko rwego twaye kiyo bakimbwe
reka shale kimana
yego kweri funde
ubu byo kwiruka twica ikimbura mabuya birarangiye hanyuma funde ishingiye mu byaro y'amashu yose haga twagiye turakimiro
ndakumva cyane kandi uko ndabiheruka rero amasho ntate bakure
nakaravyo bya bigori baduha turatomboye turarose imboga zo kuko z'ubugari
eka nirenga renga mwave mwibatashe
yo umva
tsatsa mu kwezi kumwe gusa basha umuntu watanguye kuzirungura
gabo rero naho turonza aho turimo eze mboga sinze ko zizokwera
kubera
Tuzitaye imvura igiri cike
kandi wangwa imvura igiri cike tuzohava twizera gusomera dusange turarumanze
mwe bandanya gutera nyabuna twarumanga gute kandi dufisa amaboko
amaboko zoshaguhe ntazi ngo umuhinga aya maboko tuzaduka mu bicu tuyimandu ubwo
tuduka mu bicu kumanura imvura tuyirondera kwiki aho rero ibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye
umve nta ni umuhungu none muri twe guzirikana hari umvura atarimo
Ahubura tigaho mukabona imvura icitsi mumenye ko muzokubitirwa kuzivomera nta gufyina
yego nane ni gatandi mbira
none
yakweli toshe mwuvu tukabomera
yewe ntangorane
tuzobikora nyene kandi bizotunanira umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera
basha ukundi nzari babaza naho muzontuma ndi umwe
noneho ntibikoye turi benshi nawe no umurima nk'uyu ni watunamira
turi bake mbere funderi wewe na make ivyo tuyo turavuga ku bantu byumva
funde ufashe nibye ndabi uri ko tuza kubera tuvuze kuvomera
tembo nago matwenga ehina
karibu
ego
karibu kuguma ku muryango injira injira
Murakoze ndagize yambu chef Ego sinzi ko ndinda kwicara nagira mu ndabira aka kantu chef
Icara ama Uriwe ama cyangwa nako kantu fuka ko ndakurabi Ha mahoro
Ego na mahoro ariko rero naho utamenyeje we ndakuze inkorera hajya kukabare kwa mwambi
Nibyo sha
Ego
nako ndi bihanda kuzi Ndurumba kuhora umbara kanyo batarimwe narimo.
Ego cyane. Naho muhaza gake. Byumbonye rimwe sinsubira kumwibagira.
Ah. Ego. We akenge ndumba kacariyo. Ya nta byinshi birakuruhisha. Okay. Zanareho kantu bavuga ndakurabira.
Ehe ngaka na ga facture nagoma mu ndabiri utwo dufaranga mpave nja kurangura. Era.
Ninde yagwaye.
Ni ni bosi wanje mwami niwe yambwiye ngo nindakazane ngaha mundi
Ikintu ndiko natawu yakubwiye ngo ndamuheraniye cyangwa cyikotana nimbwa shangwa pe cyupa
ikani yambwiye kari wewe yambwiye ngo nzane ngaha kuri izine mungi
uzane kuri izine tukuri
ego
ikani kana mafaga tari maki bo indira gatumbaze byari byo hello oui sandra onyaruka hano ngaha mu biro nyaruka
ahubwo chef je narinzi ko ari gushika ntora nagira mwara bivuga
ikadareka ariko inge mbaze gato ko habi wi sandra karibu karibu
yego ni sawa
ngo hari umuntu ukerenga uyu musura wanda gira wandara
wewe yarondira je ucaza nga ikanda mujani mubiri wanje karibu
banza banza yo kwanza kushura kumutunganiriza Kiri faktiri ya zanyo Kutumuli
Dekatula Chef Faktiri ya inza gani ibuja kujia wa inza nangakuri izi Ugoni uhenze gaheu
Uya sini henze Bosi ya mgi yengu na inza nangaha nyene Wabose wewe ka Ahumene kwari mgaami Mwono mkozi wiyo
Mwema mwema mbija mupati ya he
Yani ya mutu kwa mbija mbija
mbija Awa mtuga tuli ibuja wafungu yengu ni wande nabu
Ha? Uya mugabo je muri ko muranteza kandi nifitiye kandi kazi.
Uya tubwiye.
None mwebwe nyoko buja yasinye mureka kuturiha kubera iki?
Mabuja.
Uwo mabuja uvuga ni inde ase?
Habo?
None ngasiga kima. Madame wa giti yasinye akavuga ngo fakture tuzohizane ngaha mu giri.
Stafyo?
Madame giti niwe yabagi.
Ibi rero nivyo bafashe.
Yego nivyo bafashe. Yari kumwe n'abashitsi biwe ari karabazimana.
Ana yati? None atimanya abashitsi fakture yizana nga chef ibyo bintu nabitangura
wowe oya ntacho wowe ni wigire wazagukora ku mugoroba usanga twagutunganirije
eh sawa ndagaruka
yego yego zagukora ku mugoroba
sawa
ana yacho sawa ibintu birabaho
cindumi
cindumi bindenge no
pe basha mama ari se byamufatiye aya makonsomasyon abona huriye he na yuzi chef
sivyo nyene twishira donc les briques
Oye ibyo ntabyo tushobora kuriha nibikunda arondera hada yakura nibikunda chef cyete ntabyo nushobora gusigura
aya basi ko rya mbere reka tuyari mwa bintu nizo bandanya gucya
Befundi ahura kuri ye nguwa katwingiki
ahubwo namba fashwe nibisanzwe
ako kumunga yagwaye
wibutse wibutse
cyo ndakugiye iki
I'm going to go to the house.
umuntu akugende atahora kugendera atera make
oya ntugira ubwoba ntangorane gusa ibintu wafutse gihe duca kumazi kuri zibera byarankutse ko
reka mwana burya zibera arambabaje cyane
none zibera yabayeho gute ko wagumye uvuga ko yagize ingorane
reka mwampi nawe zibera kuva kivuka ngira ntigeze amererwa neza na gato none he ndabirupfu yapfuye
cyere kuva kijya gihe nagumye nibaza ibyo bintu byashikiye zibera nico gituma nje kubikubatsa
utabesha
yego
icyo nico kikuzanye
yego nukuri
wabunde nawe uvuze umutima woroshe mwami
si jewe gusa uya sinzi ko wabibonye uri kuravuka abantu benshi bararitse
akana je burya nta musurenga ntarire zibera gasore wengira ntazopfaho
none ziyangurane bavuga yagize n'inyabaki yakuza ari impfuvye nkanje
eka wanashaka yari afise ababyeyi kandi harya naho navuze ibyazibera nta byinshi nzi kuko ingorane yagize zatumye adakunda kuvuga ivyiwe
none yagize ingorane nyabaki
nta byinshi nzi mugabo ico nzi nuko igihe abarengero batera abaseruko ari ibuvunyi zibera boba baramufashe ku nguvu
yo ntibishoboka hama bica bigenda gute
urumva ico gihe bamufata ku nguvu yaciye atwarinda wibaze nawe mwana
yo yarahuye n'ingorane zikomeye niho wapfuka aho ntiyari bwarongoka
oya yari akiri muto cyane ntihari bwagire kwa rongoka
none iyo nda yapfuye ivuka byagenze gute
reka reka ababyeyi be bararahiye bararengwa ko adashobora kubyara umwana w'umurengero
yo none bagombagire gute ko inda yari amaze kuyitwara ariko yarabonye amarushwa amana yanje
amarushwa gusa cyangwa niyo nda baciye bayikurayo
yo
je uko ndabizi mugabo ana nigeze ndamubonana ahubwo reka tubireke
bima shamba foza reka kuma wose isuka ahantu urazi iminsi tuhari kwa kwanya turabe ko twaheza
oya oya uyu mugabo naho wavuze ngo ni mugenzi wawe aradufashe nabi ndagahana kudutuma kuri makwere
ari we uratanguye none wowe ugomba kujya wicaye narusa nyabuna
oya yari gupfuma dutuma ibindi uwo muntu nkawe kumusubiza ku rufuni ako nakagaye
aho nuko haze yatwima indaro tugasubira muri rya shamba niho ari kuryoherwa
hewe indaro yarayiduhaye mugabo akagasuzuguro kararenze umukecuru nkanje ko ntuma kuri mape arambabaje
jewe naho ntabimenyereye ibi ndabishima nawe urumva ko tukwama tujya twicaye
ikibi cy'abanyabugo ntigihera barakarushwa ngo tuze turaharura turenza ko twitahiresha
eka ibyavyo ndakwemereye honyine kubona twarosa aho twinyegeza batazopfa badutoye ibyo birakwiye
basha ko dutora sejo sikazima n'amazina twahinduye yewe igi wawe naramaze kurimenyera mwangaza abuduru karimo akabika twembo nake
yaguzura abantu kwemeza share hema muamini
mwamini yewe kanye wakanye ja aha naho bazorondeza seyiya yemwe
ntibazodutora
ariko kimbabaza gusa ni uko tujya duhangayitse
gashama foza ibi birarutana aka kanya wamaze kwibagira ko twari dutanguye kujya imende
hewe reka kunyibutsa ayo magorwa yose nta numva nosara
ibyo usara byose hewe yubare
hatewe yubare
ntihagire icyo ukora cyotuma batwirukana urabona ko utagira iyo tujya
ariko gagite kubona usigaye uzinduka ku rufuni karebaho runyonga umuduga
reka kwihebura
umunacha mungurani hama bigahera ibi nibisanzwe
oya reka kuyirema rema na urabona ko atari bisanzwe urabona iyo mabavu ari mu kiganza chawe gaje
nacho yini sveni ritwavanga izo zabiranyibusa aho naciye
eh uri kurabunda bundasha ubanza gucoka kugira uje ubanza ko
nacho nikazima ndabironka iminsi namaze mwishamba yaranyigishije
ewe mbigiti ubwo ribuka komerewe nabi murisho no mugore wawe bari ko barasayangana mufite waronde
wewe ibyo biriki
ati
wewe wabaye gute
oya eh ndabireke kubere kuri kushumbira abanyabugo honyene ibyo ndabizibutse cyanumva no kwiyahura no pfuma ni yahura ngapfa
none ndakweze amafoze jewe ntunze wibaza ko ndi umwana
Oya ndaze ko tari umwana mugabo mbono menge vyayizine yawe warabihebereka kimana murisho
uwa jewe giti ndabahebera wanyibagiye bafo
ukora kwa tatukora
kweri wibaza ko nafise uri karabikurikirana
nivyo
none
aho sha no babara bariko barage ivyo wabiri yakuya nawe uri kuraturatura uwo muntu ninde none kagiti
uyizo birasha mugabo rero ico nokubwira cyose ubukenyuwe wowo uriho
utambe
kandi vuba cyane uzowubona
gitingo rafise umukenyuro mbega imwe ntagira furuguti biki mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubandanye tubasomera interano mwashikirije ku gice geruka ariko tubanze tubibutsa akabazo kari kabajijwe
Fundera aributsa muhehe yuko iyo habaye ingorane aho kuvyegeka ku bandi twobanza natwe tukaraba neza ko taruhara twoba tubifisemwo mubivuze kwiki
uwa mbere agize ashikiriza yitwa Nshimirimana Fideli akaba ari uwo mucoga muri zone ya Muyira yagize ati izo mpanuro za Fundera zimpaye icigwa mu gihe cy'ibibazo imbere yuko ndavyegeka ku bandi no banza nkabaza umutima n'ubwenge cyabiteye ngo nkaraba ko nanjye taruhara no banda bifisemwo
nanyobeje Juvenal w'igiharo mu ntara ya Rutana yagize ati barayamaze bintimenya niyo ntinegura Ngiye batwabanza kwisuzuma iyo turi mu bibazo nitwa tubona ko abandi ari bo babibonye ne
Reka tuve mu Rutana tumanuke gatoyi mu Kayogoro mu ntara ya Makamba aho Etienne Nshimirimana nawe agira ati ibifundere yibukije muhehe bitumye mbona ko bigoye kwitora amakosa bikoroha kubona amakosa y'abandi gusumba gwacu ngo binyigishije rero ko imbere yo gutosora katsi kari mu gico cy'uwundi nohera ku kigiga kiri mu ryanje Vuzima Pacifique nawe agize ati ivyo fundere yibutsa muhehe biravuze ico bifatiye ko ngo kuko tugerageje kuraba ivyimviro vya muhehe kuri wibi biba byose nk'ingorane abishira ku bandi atarenze gutohoza neza ngo nkamwe fundere yogumuko yote bakumvisha muhehe gucyo bikagira ico bimufashije mu nyifato yiwe.
Wundi munywaye ni Silva wo mukanyosha agira ati vyo kuri fundere ivyavuze ndabishigikiye ngo kuko kenshi yo habaye ingorane harahusanga hanini tituvuye ko canke tukaba twazigizemo uruhara. Ngiyo rero tutabanje kwisuzuma tugatangura kuvyegeka ku bandi nta muturama duheza ngo turonke.
Ubundi nirebakesha Imana umunyeshuri wo kuri lise seminari Nyabitare mu ntara ya Ruyigi nawe agira ati fundere yahanuye neza muhehe. Mukumwereka ko nabo bafite amakosa ngo nakenshi mu ngorane uvuze kuri yo mufata nk'umwansi wabo bagaca batangura kwibaza ko takiri kumwe
Yumusi turangirize ku ntererano ya Oscar Uwezo wo mu Kayogoro hagati ati vyo fundere avuze birashika kenshi mu kibani wacu waho usanga iyo habaye ingorane hagati y'abagenzi usanga bishika tukarondera kwiyambika izera mu kwegeka amakosa ku bandi ngo kuri ntikumenyekane
mudukundire twasomere akabazo ku gice muhejeje gutega amatwi
abantu nka muhehe bama bashaka gushira ingorane kuba badasangiye umugwi boba bariho ngaho mu kibani wanyu mbega ufise umugenzi nk'uwo wovyifatamwo gute
akabazo murakumvise ukaba rero wipfuza kwishura twandikire kuri za nimero musanzwe mu nyereye nazo ni 75 amajana 888 95 canke naho kuri 61 ubusa 903 mushobora no kutwandikira mukije ku nimero yacu ya WhatsApp mugashobora mbere no kwama mwironkera igikino muri kirukuri kundwi kundwi ubikeneye twandikire kuri 61 ubusa 903
Reka rero turangize tubibutsa ko cyari gice cy'amajana 553 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho utaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na la benevolentia
Nchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije mu bwiza bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kugiranya ibiganiro twabateguriye tubibutse kandi ko muri iki gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mu twumvira ku metero 25 ku metero 31 no ku metero 41 turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mukurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese